Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miliyoneza nshuti muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda vya inogenekerezo muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane Ntinahazo.
Nta n'impari zahabaye bisigura yuko hari abantu bijambo bazobikora neza.
Icyo tubona gusa kizava kitoroha nuko nkatwebwe tubwa tuti bitwemera ko rihinduka dusha gutora oya kumbure nsoro zoronka uburenganzira bwo kubwira abacu kuzotora oya.
Aba ni bamwe mu ndongozi z'imigambwe itandukanye mu ntara ya Makamba mu gihugu cy'u Burundi bavuga ico biteze ku bantu 8 batowe ngo bazobe bagize umugwi w'amatora ku rwego rw'intara ya Makamba. Iyo nkuru cyo kimwe n'iya Episkopi Katolika mu gihugu cy'u Rwanda batera ivyatsi icaha cyo gukorora imbanyi. Turazigaruka ko handi hato mugume ku ma radio yanyu. Ariko imbere y'ivyo byose nememanze ndabwire muri make ko mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abagizi banabi bataramenyekana baraye baturiye inzu n'inyubakwa ziri mu itongo ry'umukuru w'igihugu cya Kongo Joseph Kabila bongera barica umupolisi umwe nta wiritirira ico gitero. Ariko umusirikare wa leta yabwiye itorokanirizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko bikeka ko ico gitero coba cakozwe n'abagwanyi b'abamayimayi. Yongeye havuga kandi ko abagizi banabi babanje gusahura ivyari muri iyo nzu imbere yo kuyiturira. Abashikirizwa amanza n'abanyepolitike muri Turukiya baragabisha ko itegeko rishasha gerekeye ibihe bidasanzwe mu gihugu rishobora guteza uruhagarara harimo n'ubwicanyi. Bavuga ko rishobora gutuma havuka imigwi irara amarondo mu ntumbero yo gushaka kwikingira umutekano. Ishamwe ry'abashikirizwa amanza wo muri Turukiya rirongera rigasigura ko iryo tegeko ridatomoye rishobora gutuma haduka ubwicanyi. Nk'uko narinda bivuze, iryo tegeko rishasha riha uburenganzira bwo kudakurikiranwa n'amategeko abanyagihugu baburijemo gutembagaza ubutegetsi hari muri 2016. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francis mu misa y'igicugu ca Noweli Roma yahamagariye abakatolika bose aho bari kwitwararika bimukira bavanywe mu vyabo n'ico yise indongozi zisesa amaraso y'inzirakarengane. Mu jambo yiwe yagize ati "Nduguruye twa mugina habimukira bategezwa gushigikirwa ndatwugaye." Muri iyo misa yahereje imbere y'abakristu bashika ku 10,000 nyen'ubwiranda Papa Francisco yaragarutse ku mutekano muke huvugwa mu Burundi muri Republika ya la Demokarasi ya Kongo, Nigeria, Siria, Sudani y'Epfo, Yemen n'ahandi. Papa Francisco yarasenge kandi amahoro muri Yerusalemu yongera avuga ko afise icizere cinshi cuko hagiye kuboneka umuti w'amatati ari hagati ya Palestina na Israeli biciye mu biganiro bihuza impande zose. Radio Ijwi rya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rugaga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze abashingantahe n'abakenyezi 8 barahejeje gushikirizwa n'umurwi wigengujejwe amatora mu gihugu cy'u Burundi seni ngo bazobe bagize umurwi w'amatora ku rwego rw'intara ya Makamba. Runani ya mizero y'abarundi kwasavye muri ako kanya kuzoronka uburenganzira bwo kwigisha gutora oya kwihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Makamba Chris Munezero.
Abo bakenyezi babiri n'abagabo batandatu babanje gusigurirwa n'intumwa y'umugwi wigenga ujejwe amatora seni igikorwa nyamukuru batorewe. Komiseri Prosper Ntagwamiye yabamenyesheje ko bashizweho ngo bafashe gutegura na cane cane amatora ku minyanyuro y'ibwirizwa nshingiro.
Ubu turi mu isekeza ryo gusigura ibyahindutse cyangwa ibizohinduka mu ibwirizwa nshingiro. Azogira yigi habe isekeza ryo kuvuga ego cankuya. Niryo rirategekanije mu mategeko. Kuko warinjye muri demokarasi wemera ko abantu badahuza ivyumviro. Ico gihe rero nyine cyubera umukuru w'igihugu yaciye asaba umugwiseni yuko ucutangura rero ibikorwa by'ubuhinga byo gutegura iryo tora kamaramaka. Kugira ibyo bikorwa bikogwe tubanza gushyiraho imigwi y'intara sepi. Iyo migwi y'intara nayo sepi gacishyiraho imigwi yo ku makomine sesi. Hama imigwi yo ku makomine sesi ifadikanije n'imigwi yo ku ntara nibo baca bashyiraho ba bakozi muhora mubona batandukanye bamwe twita ba Jean Rosenseur.
Uyo mukomiseri ajeje kumenyesha amakuru mu mugujejwe amatora yashikirije abaserukiye imigambwe n'amashyirahamwe amazina n'amamuko y'abantu munani bashimwe ngo baje mu mugwi ujeje gutegura amatora mu ntara ya Makamba. Batatu n'abari barigeze kuja muri uyo mugwi, bandi batanu nabo ni bashasha.
Hariho uwitwa Bugabo Emmanuel, uwo niwe twifuje ko yoba perezida, n'umututsi yatanzwe n'umugambwe Iprona. Uwundi nawe ni Nahabandi Filemo, niwe cegera ciwe n'umuhutu yatanzwe n'umugambwe CNDD-FDD. Ukurikira nawe ni Niyonshuti Adeline. Hari undi muntu yitwa Kabura Fidel yatanzwe n'abigenga mizero y'Abarundi. Ndayiragije Eric yatanzwe n'intwari cyo twita administration. Nicenzi Alfred n'umugabo n'umuhutu wo nawe yatanzwe na Seni. Ukurikira nawe ni Nshimirimana Eric n'umuhutu yatanzwe na Frode Bunyakuri. Uwundi nawe ni Kampimbare Francine n'umututsikazi yatanzwe na Societe Civile ishyirahamwe bita AFGC.
Imwe mu migambwe yari yitabye ico gikorwa yagize ico ivuga ku batowe no ku bikorwa bigiye kuzokurikira.
Je ni twandagirije Fulgence twaba duserukiye umugambwe sawanye Frode Bunyakuri yagiyandagaye intara ya Makamba. Turavye ijunja bafise kwe turabona yuko ikorwa bazobikora neza. Kira noneho nta n'impari zahabaye bisigura yuko umugwi twasizeho hari abantu bijambo bazobikora neza.
Je ni twa honorable ndumwa Mirenova nkaba natowe mu ntara ya Makamba serukiye amizero y'Abarundi. Ico tubona gusa kizava kitoroha nuko nka twebwe tubwa tuti nitwemera ko rihinduka dushaka gutora oya. Kumbure ntuzoronka uburenganzira bwo kubwira bacu kubigisha oya kuzotora oya. Tuzosaba abajeje intwaro nkuko bemeye kubicisha muri referendum yuko boduha uburenganzira abashaka kuzokwigisha abantu gutora oya na baronka uburenganzira bwo kwigisha n'imbare yerema abashaka ko iba demokrasi ubwigenge bwo gutora nibo kugisha abonye gutora ego kandi abashaka gutora oya nabo bariho.
Tegekanijwe kwabo bagize umugujejwe amatora mu ntara ya Makamba bazorahira icese ku munsi wa gatanuza bakaba bagiye gukora mu kiringo cy'amezi atandatu gishobora kuzokongererezwa. Imakamba Chris Munezero ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda na nabice ku masonga nkitangura. Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Rwanda iratera ivyatsi bikorwa byo gukuramo inda. Asumta Kabuyi umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda aratubwira ibindi kuri no nkuru.
Mu itangazo ryashyizweho umukono n'abepiskopi Gatolika bose bo mu Rwanda rigira riti muri iki gihe twugarijwe n'icyorezo cy'ingeso mbi y'ubusambanyi gifite ingaruka zibabaje ku buzima bwa muntu, ku muryango ndetse no ku gihugu. Imwe muri izo ngaruka ni ugutwara inda n'igishuko cyo gushaka kuyikuramo babifashijwemo n'amategeko agenda arushaho koroshya ibihano by'abazikuramo. Abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda bavuga ko bibutsa ko gukuramo inda ari icyaha gikomeye kuko ari ukwica umuntu w'inzirakarengane. Nta mpamvu n'imwe ishobora kuba urwitwazo rwo kuvutsa ubuzima umwana wasamwe. Abepiskopi bo mu Rwanda bakomeza bavuga ko ubuzima bwa muntu ari impano ikomeye y'Imana rurema bugomba kubahwa no kurengerwa kuva agisamwa. Iri tangazo rikomeza rivuga ko gukuramo inda atari igisubizo gikwiye cy'ibibazo bihari muri iki gihe, ahubwo bitera ibikomere bigira n'ingaruka ku buzima n'urukundo rw'abashakanye. Kiliziya ikomeza ivuga ko icyaha cyo gukuramo inda ari ukwica umuziranenge udafite uburyo bwo kwirwanaho kandi kenshi akavuzwa ubuzima n'abari bafite inshingano zo kumurengera nk'ababyeyi cyangwa abashinzwe kubungabunga ubuzima muri rusange. Ababepiskopi bavuga ko hari isano ikomeye umubyeyi abafitanye n'umwana yasamye ko agomba kurengera ubuzima bw'umwana we uko yaba yarasamwe kose. Itangazo rivuga ko gukuramo inda by'umwihariko ku baziterwa bakiri bato bigira ingaruka mbi nyinshi. Abepiskopi bo mu Rwanda bahera basaba abarebwa n'iki kibazo bose cyane cyane abiga bakanashyiraho amategeko igihugu kigenderaho, abakora mu by'ubuvuzi n'umuryango nyarwanda muri rusange kudahurwaho icyahungabanya cyose ubuzima bwa muntu kuva gisamwa. Uru rwandiko rw'inama nkuru y'abepiskopi bo mu Rwanda rusohotse mu gihe mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda muri komisiyo ya politiki bamaze iminsi mike barangije gusuzuma umushinga w'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, harimo n'ingingo ivuga bemerewe gukuramo. Iyi ngingo igaragaza ko nta buryozwa cyaha bubaho mu gihe wakuriwemo inda ari umwana, kuba wakuriwemo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato, kuba uwayikuriwemo yarayitwaye nyuma yo gushyingirwa ku gahato, kuba yarayitewe n'ubafitanye isano ya hafi kujya ku gisano cya kabiri, mu zindi mpamvu zishobora kuzajya zituma ukuramo inda adafatwa nk'uwakoze icyaha mbere y'amategeko, harimo kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. Igitabo kivuga ko gukurirwamo inda bikorwa na muganga wemewe na leta. Iyi ngingo abantu banyuranye ntibayivugaho rumwe. Mu gihe abepiskopi bamaganye cyo gukuramo inda, hari abandi basanga gukuramo inda byafasha abatewe inda bavugwa n'itegeko.
Uwa mwana utishoboye uri hanze ya Kigali cyangwa ufite ubushobozi bukeya arabikora mu buryo bwa gishenzi, arakoresha ya sabune ya doserine, arakoresha bya biti by'imyumba atavuga uti miravumba, byose abikore ejo ajye kwa muganga ahure n'ibyo bibazo kugira ngo dufashe umwana w'umunyarwanda yaba ari ubishoboye ndetse yaba ari n'utishoboye.
Ari observation yatanzwe na Komisiyo Africaine des droits de l'homme et des peuples, aho bavuze ko ikibazo gikomeye muri Afurika mu bijyanye na za grossesse non désirée, cyane cyane icyo kibazo gikunda kugaragara mu bana b'abakobwa, ko ari ikibazo gikomeye isaba ko ibihugu ko bigomba kotoriza avortement y'abana igihe bibaye ngombwa. Kumubuza ari na za jurisprudence, ngiye kurangiza, jurisprudence mu rwego rwa Nations Unies basanze yuko kubuza umuntu gukuramo inda wabaye victime wa viol cyangwa detournement ubwabyo c'est un traitement inhumain et dégradant.
Ubwo abagize komisiyo basuzumaga uyu mushinga, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera Uwizeyimana Evode yagaragaje ko guverinoma ishyigikiye iyi ngingo.
L'avortement doit être médical. Abapfumu ntibarimo ngo ababyaze, bamwe babyariza abantu mu miringoto aho hose mu makawa abo no mu ntoki abo ntabarimo, ko mu rutoki ntabwo ari kwa muganga. Turazi randevu zo kwa muganga, ushobora gusaba randevu n'umudokotori ukazamubona hashize ukwezi. Ujya hariya batari kuri hopitali militeri batazaza kuri Faisal nyuma y'ukwezi. Mu iteka, iteka rizasobanura rivuge ngo umuganga wemewe na leta cyangwa umuganga uvugwa mu itegeko bivuze iki gikurikira.
Usibye izi mpamvu zemerwa n'itegeko, umuntu wese ukuramo inda ubundi abakoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itatu ariko kitarenze imyaka itanu, naho umuntu wese kubw'uburangare cyangwa umwete muke utuma umuntu akuramo inda ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi atandatu ariko kitarenze umwaka kumwe, nihaza we amafaranga 300,000 ariko atarenze 500,000 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Iyo gukuramo inda biteye urupfu uwakuyemo inda yaba yabyemeye cyangwa atabyemeye, wakoze icyahanishwa igifungo cya burundu. Abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda bavuga ko bazakomeza kuganira na leta y'u Rwanda kugira ngo harebwe uburyo ubuzima bwa muntu bwakomeza kubungwabungwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, abepiskopi Katolika mu Rwanda bati uwaramutse asamye inda na ivyare ayishikane. Bamwe nabo mu bari mu mashengero mu gihugu c'u Burundi bakavuga bati uburyo bwo kwikingira imbanyi zisamwa zitifuje nibuhushanye n'ukwemera kwacu, none uruhara rw'abanyedini kurigwirana ry'abantu nico kibazo c'inda zisamwa zitifuje n'urwahe. Mugenzi wacu Haisari Liane Inamahoro nivyo agaruka ko uno munsi mu kiyago c'abanyedini aragitangura atwakira abatumire bari kumwe muri studio i Bujumbura.
Turi kumwe na Pasteur Mupfasoni Aline ndiho kubgayo arongo ishengero ry'ubuzima busagutse Abundant Life. Ndabaramukije Pasteur.
Ego, mwaramutse.
Ego. Turi kumwe kandi na Imam Bukuru Edi agize umugwinyobozi w'umuryango w'abaIslam mu Burundi. Bukuru Edi ndabaramukije namwe.
Mwaramutse cyane.
Ubundi turi kumwe ni Jerome Ndiragakura ajejwe kwakira abashaka uburyo bwo gutandukanya imvyaro mu kigo Abubef. Amahoro neza Jerome.
Na mahoro.
Ikaze kandi ni kumufasoni Anne Marie Butoyi asanzwe ari umukirisu wo mu idini rya Katolika mbere asanzwe ari mu bakoresha uburyo kama bwo gutandukanya imvyaro. Ndabaramukije Anne Marie.
Nanjye ndabaramukije.
Anne Marie ni igiki cabatumye muhita mwubwo buryo kama?
Nuko nari maze kumva inyigisho ubwa mbere itwigisha yuko burya buryo bwa kijambere burimo inkurikizi nyinshi, hakaba nuko muri ubwo buryo harimwo nico kwica.
Ndabumvirije mwati nicaha co kwica.
Yego nacuye nikirimwe.
Muri burya buryo kama ni ubwa ugerageje gucisha ko gatoya.
Hariho ubutatu, hariho aho bakoresha ikidede. Nuko ni ibintu by'ibitete baharura. Hari nahandi bapima ubushuhe. Hari nahandi bibisuzuma mu gihimba kirondoka.
Adine pasteur Mbega ibi bintu byo gutandukanya imvyaro hari cijambo ry'Imana ribitegekanya ko
mu cete ca mbere ca Timoteyo igice ca 5 umurongo w'8 haravuga tunyarukije haravuga ngo ariko umuntu natatunga bo mu nzu yiwabo cane cana biwe azoba yihakanya kwizera kandi azoba baye hanyuma yutizera. Rero Imana naho yaduhaye imbuto zo kuvyara yatugize abantu baciye ubwenge kugira tugire uruhara mu kurondoka. Twe twizera mu ishengero ryacu yuko uburyo bwose bwo gutandukanya ibyaro ya buryo kama cyangwa uburyo bwo kwa muganga nta cana kimwe kiri muri burya buryo.
Duhi jambo Jerome muri ABBF.
Yaba mbere y'uburyo bwica igihugu ntikibasharabwemeye kuko ahite amategeko ahana tugiye mu ngingo z'amajana n'izirenga zivuga ingene bahana wakoroye imbanyi ntiho hezera ngo bagaruke bemeze uburyo bukoroye imbanyi. Ariko ngaho sawa yavuze yuko yatinya ingaruka mbi ayo bavagira ngo cyane kubera kwa muganga. Lakini nini lazima matuki mungu wa rayimu wa haku hita nuna maralia. Rayimu wa hama kila ngore matuki katoi. Wehidi jekiru kaspiruka.
Ego.
Hamibini hana yungu zewaro hera umobili ya mibili ya banulimito chokimu.
Ego. Imam mgebge mwidini ya islamu. Muhaka zekuri kikibadzo chikoresh kwa juu ujogo kutandu kanyufyaru.
Yaba buja 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 kijambere change ubujo buja kama ure mewe.
Jerome, mwavuze mukanya gaheze yuko nyigisha chane ubujo buja kijambere kurusha kama. Tuko menyigituma?
Kwa tezo kuhigisha buja ose. Munga ubudu shimikila kunu kuwela ni seprize efikasi. Mbuza efikasi, tenu kuwe yuko wala wandila kutasa mbanyo kwa chuhisa makuwela bigoye guharura. Ni viza kucugira wikoza kubundi buryo bworoshe kandi bitakugora nimba bagusize umwe akanyuza cyangwa kagene dufate nta mwitwara kumuni isura usubira kugira
ngo nta mwitwara ariko ni byo nyene ngo birasaba mwitwara ariko Ganmare
nu kuvuga uburyo kama akigoro nakahereye ni wa mwanya wiha wo kwisuzuma ni ya misi muhana no mubakanye mukavuga muti iki kiringo kingara gukimisinga nuko turigumya umuntu yigumya yihanganira kucyo akunda nimba kuko ari byo akunda urabyihanganira kugira ngo mushike kuri ya ntumbero mwahanye muti twebwe dushaka abana bangana gutya nimba ari gukurikiza ukavuga muti dushaka gukurikiza umwana ngano gutya
ntagiye mwoba mwara ukoresheje mugabo mugasanga mwasamye mutavyifuza
mu minsi ya mbere ukibyiga kubera ka kigoro kataba karaza muri wewe ko kwigumya ko kwihanganira cya kintu mu minsi ya mbere koko birashaka gushika ugasama mugabo si kuri bose cyari abo byakunze kuva babitangura kuvyiga gushika bashikane ku gitigiri cy'abana bashaka igikuru cya burya buryo kama biratanga umwanya w'ikiganiro mu muryango
ndababaze none nk'ubu unye mwihaye nk'umwanya w'imisi nkingahe ataco ukora n'uwo mwubakanye nimutinya yuko umugabo ashora kuja hanze kubera adashoboye kuvyihanganira
kuvuga abasanzwe yarafise yongese yo kugomba kugenda hanze ariho amasezerano muwa mwarasezeranye kuvuga utakaje iyo bangana
uko naho n'umuntu arafise cyagomba gushikiriza kuri
uyu mvuzi nage maze ndonge ko n'udakoresha na kimwe ahubwo no kwitabwa guhitishamo abantu bose bahuye
uko bagenzi bacu babivuze ati Imana yaraduhaye ubwenge niduhitishamwo turakoresha uburyo kama kuko Imana yaduhaye ubwenge
ahubwo ngira no kubisengera murabisengera rwose
na cyane cyane muri cya kiganiro turasenga kugira ngo numuhageze muri wa mwanya mugiye muri mu bihe byo gusama muguma murasenga muwa mwabisengeye
Imana ikabaha kwihangana.
Ego kaba kwihangana no mukaguma mwibuka ibyo mwasezeranye.
Ego pastor hari mwebwe hariho ijambo ry'Imana rivuga yuko abantu bogwira nk'umusenyo kukiyaga mbe none umuntu akumuntu atangwe kuja kuri ubwo buryo ari bwa kijambere canke kama ari igihushane gicije ijambo ry'Imana rivuga
ijambo ry'Imana yatwereka ko Imana yahaye umugisha abantu wo kugwira ariko kugwira ushora kuvyara babiri batatu hama aho bazosohoka nabakavyara abandi hama mugakwirisi tubanye no mu ijambo ry'Imana bahawe umugisha nka Eva wa mbere Imana yaremye yavye abana babiri tubonye uwitwa Sara yiswe inakuruza w'amahanga yavyaye umwe Isaka hama uwo yavyaye Isaka byara amahasa nibaza ko ari abantu batabashoboye gusobanura ijambo ry'Imana no kuritahura
ntabahora abaza bakabahanuza ico bokora muraheza mukababwira iki kubijanye n'ibi byo gutandukanya ivyarwo
iyo baje kuduhanuza twe turabwira ubwo buryo bwose ubwo buryo kama hama tukongera tukababwira n'ubwo buryo bwa kijambere cyane cyane kubwo buryo bwa kijambere mu gihe butobatera cyo no kwita stress tukababwira cyane cyane ko twe twizera ko atacake nkuko twizera ko gufata imiti kuja kwa muganga atari icaha no kunwa imiti atari icaha niko twizera ko uburyo bwa kijambere butangwa mu mavuriro yacu nabwo nyina atacaga ihari kuko abakristo turifuza ko bagira amagara meza turashaka abakenyeza basa amagara meza kandi kugwira harimo n'umukenyezi gira amagara meza karamba karera bo yavyaye
Jerome mwebwe turazi ko munyigisha umutanga mubwira umwe wese guhitamwo uburyo yumva ashaka kama canke bwa kijambere mbe none nk'abahisemwo kama muheza mukavyakira gute
Nikuru ko yoshika kuco yifuza atoyo kamwereka umuntu atazi na secret yiwe atazi no guharura tibuka najya yagiye kuza kumubwira ko ingena zari genda
gira no kwiga atiza atace mu ishuri
kuzandika ariho bya matemperature kuraba ntuzanya ushuhe umuntu byirondoka izo bintu sinibaza ko ari bi no mu mico biborohera cyane mbere yo tubitangura amazi kwiti sivyo byanzanye kwongera kumurira ibijya bintu gacagura muri ibijya bindi byo nyorohereza kuko ari stress ari twaharira yuko stress yabivuze yarayigize agiye kubaka ntiyari agiye kuzira amarindwi zitatu amuraba mu maso atagwaye rero agwaye n'ukumva cyane nibaza yo ni contente nibaza neza yuko tukumvana uraje uvuye mu rugendo rw'akazi umazu ameza ngahe ngo byabihero ngo hinge ngo izindi zibiri
izo ngorane zabaye gani mari mu mwishura wogeragezwa mu muco kugira nabandi bumvireho
nuko igihe zo ngorane je nta zanshikiye kandi umubone ibaza tuba twarakwikiranye inyigisho hamwe izo ngorane nta zahabaye kuvuga ngo mbega ngo niyaza ngo amaze iminsi mu rugendo ngo niyaza mpava ndamwereka gakaye ngo imeze gutya mwarabyumvikana
rero none nk'ufisi wo mubakanye atavyumva nk'uko kwiwawe biraheza bigaca bigenda gute
muri ico gihe ngira ngo nta nakamaro kahari yuko uja kuvyigura umwe nico bituma navuze nti bisaba ko mugenda mwese muvyiga mwese muri babiri umugore n'umugabo agakarne mukakerekana mwese mukaba mukazi kandi yavuze ati mbega ngo ntuba warize nibisaba kuba warize niyo utize burya buryo buroroshye cyane si biharuro wandika si ndome wandika n'utuntu twudusinye
ngirango
twatugiye ko si
ndugiye ko ahubwo nokuraba ko ibyo bintu navyo nyene bitoba biri mu ngorane zituma n'abantu bohava bagwira
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Jero mwebwe none nta makenga mufise yuko ari nka hamwe izinyigisho zitangwa ku mashengero ku maparuwasi andi zofata urugero runini ya yuko mwebwe muzohava musanga za nyigisho z'uburyo bwa kijambere zizomigwa n'uburyo kama mugasanga ahibwihangiro mwihaye ntiri ku muri kumurashika ko byo kugabanya umurindi w'abantu
mu bantu nigisha twigisha intumbero yavyo mbere y'igihugu ni yuko umuntu mwigisha buryo bwose akihitiramo iko no kwishika ku ntego yoyo kwihangiro yihaye mugabo amaze kugira sheke rimwe kabiri zo mubandanya ega bwo nyine buri vana ntazogira sheke kubera guharura byanse rimwe kabiri ya gatatu surumubira guharura kwiti geza aho sivyo byanze guharura nabibonye washamo byinshamo nkagenda
bon hari bo nka busanga aho bateye imbere bagenda no kwa muganga bakabukura mu bitereko nibindi ari nubundi buryo sinzi twaje mu RBF ko bwemewe yuko nabwo barimbwe burya bagira bari gatire ya sex masquire
bakugura burundu tugeze kumajana n'amajana barindiriye ubu tugeze kumarandevamo kwa
kabiri kuko ntitubwemera kubera ubwo burahushanye cyane no gushaka kw'Imana
kuko mbyo kubona zinkunda kubiharira kubera nabaje ba Martin Drake sabye bihebye bavuga ko baje mwijoro baganda guhinganda ibyo byo sinabiharira yego
pastor mwebwe uruhara rw'amashengero nugwahe kugira uyu murindi ushobore kugabanuka
ijambo ry'Imana yavuga ngo abantu banje barahonye kubera kutamenya ubwo buryo kama ni byiza Mugano uburyo bushobora gutera ikibazo yaba ku mugabo canke ku mudamu. Mugabo twebwe ntitubategeka ariko dusaba ikintu cyose cyo tuma urugo rugubwa neza. Nk'umukenyezi ashobwa ati mu bihe by'agasamo nico giye mba nipfuza kugubwa neza n'umutware wanje. Ama rero ico giye naco ubwo buryo bukaba ari ico giye bumbuza. Ama bukansaba ko tubana mu gihe ahubwo bisaba yuko haba imyiteguro miremire. Ico giye rero kuko twegwe dushigikira ku rugo rugubwa neza cyane. Ishengero twe tugemera ko ritangura mu rugo. Iyo mu rugo ibintu bitagenda neza no mu ishengero nta bantu twadufise. Gacha tubabwira tuti ni mukore ico mwebwe mwumva co tuma mugubwa neza uko mubana nk'umugabo n'umugore mukorohega. Muri ugo gihe twashe tubabwira buryo bwose kama n'uburyo bwa kijambere. Hama kandi tukabasaba yuko bagenda kwa muganga bo bafise n'ubuhinga bafise n'uburyo bukora tukabibamenyesha. Hama tugasanga ingo ziguwe neza.
Ego mu fasoni Anne Marie mwebwe mwakoresheje uburyo bwo gutandukanya imvyaro kama ko bariho nk'akajambo ufise ushikiriza bakora twumviriza. Kubijanye n'ingere mu byifatamwo kubijanye no kugabanya uyu murindi wigwirirana ry'abantu gibonekeza
imibiri yacu n'ingora mutima mwirane tumaze kuzana ibindi bintu byibibonona twa tuko tonona yangoro ya mutima mwirane izo bintu bibonona ni navuze ni bwa buryo bwa kijambere umiri ibinini utagwaye ukiteza inshinge utagwaye nta kibuza ko byoreka kuzana inkurikizi mu mubiri w'umuntu bavuze bati rero kwari nkenegwa mu muryango dutegezwa kugira ikiganiro mu muryango bizofatira kuri kwa kuganira tuhereye kuvugana ingenzi dushaka kurondoka mu muryango wacu.
Ego imam bukuru Elihe intererano yanyu byaye kugira uyu murindi wigwirana ry'abantu gabanuke
tubwo ntugenda tubutwango tubereke mugo tubereka akamaro tukabahimiriza ko bo bikora tudushaka gusubirira abaganga ububa bikenewe nyine batumbira muganga akamwihera ibya akeneye.
Ego Pasteur Adine mwebwe mubona hariho uko amashengero yokorana na leta mu bijanye n'uyu mugambi wo kugabanya umurindi wigirana ry'abantu.
Amashengero by'ukuri yarakwiye kumenya yuko atari bihome arabantu era abantu bagizwe n'imijyango ubwivyo rero amashengero yarakwiye gukoranya imijyango hama nico kibazo kijanye no kurondoka kujanye namagara meza gutandukanya imvyaro kikaja mu vyigwa kandi kikaba kimwe mu nyigisho nkora mutima ishengero kwe guharanira
ukirahonye pastor kumenga hari amashengero agitinya kubivuga ku mugaragaro ibintu bijanye no gutandukanya imvyaro hari ico ufise ubavunira nk'urugoye
twibaza ko twe dusura haragwiza nk'abungere cane cane ko wabatwizigiye kugira tubabwire hama mu gihe rero leta nayo yigisha ibitanyuranye no kwizera kwacu tukabashigikira.
Ego cyane Jérôme Ndelagakura muri ABUBF hari ukuntu umubona mushobora gukorana n'amashengero akabafasha kugira izo nyigisho zishikire abarundi abarundikazi bamenye ingene bashobora gutandukanya ivyaro
bijya bintu ibintu byasaba yuko muri education prene bisiana imbere kubaka boganira cyane bakabirwaruka ingoreze hani nyinshi cyane uravye ingene ingozi sambuka uravye dukudahuza uravye bakinyeze turonka baza binyegeje agira ati je sedane zine zitanu biranse hakumva no tumana ukana mugabo mwana hazo manda mubona ngenda genda nokuvuga ko hari bibazo bikomeye kitwazo turarenza ko gusa no kuja mu mizi bibazo kabisa ibyo ni ibintu bikuba bikwiye kwigishwa mu mashengero kare cyane mugabo babugira mbere kubaka mugabo nabamaze kubaka aho hari abanyigisho rimwe kufashe kujana burya benshi bajana abita batamukanye ngira benshi bazira bajyamanye gutambukana gasi kenshi batamukana muri chance navuga yuko bo bihera kare by'urukundo bakabihera muze mu mizi
reka ndabashimire mwe mwese mwitavye buno butumire bw'ijwi rya Amerika ndashimiye faso ni Pasteur Aline ndiho kubgayo umwungere w'ishengero ry'ubuzima busagutse Abundant Life ndabashimiye Pasteur
mwakoze namwe kutwiyumviraho
ndashimiye umukozi w'Imana Imam Bukuru Edi agize umugwinyobozi w'umuryango w'aba Islam mu Burundi Komibu murakoze Bukuru Edi
murakoze cyane
nkabashimiye umupfasoni Butoyi Anne Marie umwe mu bakristo mu idini rya Katolika akoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro akoresheje uburyo kama ndabashimiye ku ntererano yanyu
ndabashimiye nanje kumwanyumviye mukantumira
tukaba dushimiye Jérôme Ndelagakura ajejwe kwakira abashaka uburyo bwo gutandukanya imvyaro mu kigo citaho ineza y'ingo n'imiryango muri ABUBF ndabashimiye Jérôme
murakoze cyane
ego murakoze mwese mwateze amatwi kino kiganiro ku ijwi rya Amerika mugire ibe byiza murakoze.
Heka nawe Khaisariane inamahoro urakoze abandi dushimiye ni mwebwe mwari kumara twumviriza kuri micro Washington DC muri studio ya 18 mwari kumwe na Joy Diane na hazwe muhinga bw'ivyuma yari ne 5 kimenyi twempi tukabifuriza kuranigwa mu banyi no mu vyanyu mugire umunsi mwiza.
tim tim sa kuaba, bako bana kesa niba.